VOA. Muteza amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Mwiriwe abatwumviriza mwese. Kuri mikro muri kumwe na Hozin Munezero. Kaze ku ijwi rya Amerika.
Kugashimye kanezeje cyane rwose, nkabanyize ko kugashimye kazofasha gutera intege n'abihebeza hanyuma agatakazi na muntu mu Burundi.
Uyu ni Pierre Claver Mbonimpa, arongoye ishyirahamwe ya Prodehashe riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi, aho avuga uburyo yanezerejwe n'uko yari yaratahukanye agashimwe kitiriwe Alison de Forge gahabwa abaharanira agateka kazi na muntu. Iyo nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye zirimwo ubugi indwara ya malaria ibangamiye abantu mu Burundi muri iki gihe n'ibiriko birakorwa n'ubushikiranganji bugejwe amagara y'abantu mu kuyigwanya, ni mu kanya gato mu biganiro byacu murabe hafi ya maradiyo yanyu. Pierre Claver Mbonimpa yari yaratahukanye agashimwe kitiriwe Alison de Forge k'uyu mwaka w'2016, agashimwe gahabwa abaharanira hagati y'akazi na muntu gatangwa n'ishyirahamwe Human Rights Watch. Pierre Claver arongoye APRODH, ishyirahamwe riharanira hagati y'akazi na muntu rikavugira abanyororo risanzwe rikorera mu Burundi, ishyirahamwe yatanguye mu mwaka w'2011. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Pierre Claver atangura avuga uburyo yanezerejwe n'ako gashimwe.
Kugashimye kanezeje cyane rwose, nkabanyize ko kugashimye kazofasha gutera intege n'abihebeza hanyuma agatakazi na muntu mu Burundi. Nizeho kandi kugashimye kazofasha kandi guhimiriza amakungu cyane cyane ku byerekeye izi njyane ziri mu Burundi, kuko nje nk'amahirwe yo gutembera mu bihugu bishika bitatu aho hose nzogenda sigura ingorane ziri mu Burundi kugira badufashe gutora umuti w'izo ngorane, umuti utazoca mu ntambara. Hanyuma jari nagira nti ego ako gashimye kanke iteka ryanje, ariko nzogira nti iteka ry'abarundi bose, kuko je ndi mu Burundi nanyize ko n'abatwara igihugu cy'u Burundi n'abadogitwara ejo narirya ejo umenya ko agashimwe gahaye mwene gihugu kaba agashimwe k'igihugu.
Bwana Mbonimpa, hari abashobora kwibaza niba ugishobora gukora akazi kawe nk'uko wagakoraga, dore ko muri iyi minsi utabarizwa mu gihugu cy'u Burundi.
Njya burya umuntu ahanye agatakazi na muntu si ukuvuga aba yicaye muri icyo gihugu, urabona uwo haje n'ubuhinga bwa none. Ikiba cyose mu gihugu cy'iwawe naho buri mu kindi gihugu urabimenya ukabikurikirana, kandi burya ishyirahamwe si umuntu, nuvuga yuko ari abantu. Rero abo bantu bari mu gihugu, nicyo gituma baba bafise ubarongoye, nicyo gituma bafise umuvugizi. Njyewe nuvuga ko niba ndi umuvugizi, kuko hano kubwira yuko n'ibyegeranyo dutanga tubikura no mu nzego naho nyene, no mu gipolisi, no mu gisoda, no mu ntwaro, kuko benshi muri bo bashaka agatakazi na muntu. Intege ndazifise mbere n'amasura n'ibyegeranyo ukwezi ku kwezi, nicyo gituma naducika intege uko nari mu Burundi.
Amakuru akunze kuva mu Burundi cyane cyane atangazwa na bamwe mu bayobozi b'igihugu bavuga ko igihugu kigenda gisubirana umutekano mu gihugu ari wose. Ese kuri mwebwe mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu muri iki gihe mubona bwifashe gute mu gihugu cy'u Burundi?
Ibyo nivuga yuko abihendwa abana, kandi nuravya yuko ata muntu ashobora kwimenya igihute, twebwe ibyo tubona nta munsi wijana ata muntu apfuye. Ubu rero igituma avuga ngo hagahengwe nuko bahinduye imikenyero bakoresha. Ubu ni ukuvuga yuko mu kwica abantu basigaye bafata bakabatekera mu magunira, gushika nk'umuntu azokwicwa ni kugura impemu, kuko baba bamuboshe amaboko n'amaguru, bamuboheye imigongo bimwe bita kuboha akadege, hanyuma bagaca bajana mbere kubata mu buburi hamwe bata abantu bahamba abantu hasi. Ibyo byose turabimenya nico gituma ugiye Burundi atabona imitimba kwibara kwa kera ubuye bakikora mu ntisho ntange kujya ntizaje wibona ababigi rero imiryango yabo yibwirira nibwo yatubwira ati dufashe kurondera iwacu abantu benshi banyuje rwose nibwo banyuzwa kubera imiryango yabo yatwitura.
Pierre Claveri Mbonimpa, turagushimiye cyane akanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Ego namwe mwakoze.
Urongoye Mugambwe Frode Bunyakuri iregirya ndadaye mu ntara ya Kirundo Faustin Kubwayo ari mu minwe ya parke kukira sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Kirundo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Umuryango wiwe wabwijwe ijwi rya Amerika ko akurikiranwa ku cyaha cyo guhungabanya umutekano mu gihugu. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze amubwira uko byifashe.
Ego Faustin Kubwayo asanzwe aserukira Mugambwe Frode Bunyakuri iragirya ndadaye ishami riyoboka Minani Yohani yafashwe mu gitondo kuri uwa kane n'urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo. Ubonawe tukaba twavuganye kuri telefone akaba yatubwiye ko yamuhagaritse ku itegeko ry'umushyikiriza manza mukuru wa parke ikukira sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Twagerageje kwegera umuryango wiwe uratubwira yuko afatwa umutayi we wari wanditse ko icyo akurikiranwa ko icyo nacyo kiba cyari cyanditse mu rurimi rw'Igifaransa atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Icyo twavuga yuko ari twavuga yuko yoba yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu.
Uretse ivyo nta aracyari rero aracyari mu minwe y'igipolisi.
Ego gushika izi saa turiko turavugana asanzwe aserukira Mugambwe Frode Bunyakuri mu ntara ya Kirundo ari mu gasho ka parke iyo ngaha mu Kirundo. Ariko rero gushika izisaha ntabwo arabaze kuko natwe ubwacu twageze twasanze umushyikiriza manza atari hari natwe akaba nta kintu kinini twashobora kubivuga ko kuko n'ubu turacyarindiriye ko tuganira nawe kugira ngo aduhe umuco kugira dushobore kuronka icyo tuza gushyikiriza kimeze neza.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika. Indwara ya malaria imaze kwica abantu bashika ku 2,500 mu gihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'amezi 8 kuva cy'uyu mwaka w'2016 utanguye. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga ko abagera ku miliyoni 4 ari bo bagwaye malaria muri ico kiringo nyene. Ubwo bushikiranganje buvuga kandi ko gushika ubu bwagwanijwe iyo ndwara ku buryo abifata bagabanutse ku bice birenga 50%. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiriza sida bwemeza ko meza 8 ibitigiri by'abantu bafatwa n'abahitanwa n'indwara ya malaria mu Burundi vyongerekanye ugeranije n'umwaka w'2015. Ivyo bitigiri vy'ameza 8 gusa bingana n'ivy'umwaka wose uheze nk'uko bivugwa na muganga Tade Ndikumana umuvugizi w'ubwo bushikiranganje. Abantu bishwe na malaria muri ayo mezi rero bakaba bashika ku 2,500 ku miliyoni 4 bari bafashwe n'iyo ndwara. Muganga Ndikumana asigura ko hanini imfu ziterwa n'uko abantu baba batevye kuja kwa muganga.
Abantu 2,500 bashamaze kwitaba Imana muri ayo mezi 8 birababaje. Icyo bivako nuko kumbe hari abenegihugu babone ibimenyesho by'ingwara ya malaria aho kwirukira kwa muganga aho kwitura amavuriro abegereye bakabanza bonyene kwivura basanga bivuye ingwara itariyo kandi malaria ni ingwara yica n'ingoga cyo gituma dusaba yuko abene gihugu bari kubatwumviriza umuntu wese afise ubushuhe atakindi yakora atari kuja kwa muganga kandi gupima malaria ni ibintu bifata umwanya muto kandi n'imiti igerugero rwa mbere itangwa ku buntu
iruhande y'abahitanwa na malaria ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida buvuga komeze ya mbere y'umwaka ku kwezi abantu bangana n'ibihumbi 108 aribo baje mu mavuriro n'ibitaro bitandukanye kwivuza malaria izo bitigiri biramaze kugabanuka ku rugero rurenga ibice 50% kuko ubu abaje kwivuza ari 3,388. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida aratubwira zimwe mu ngingo zatumye izo bitigiri bigabanuka.
Ingingo ya mbere kwarukuraba yuko imiti hamwe n'ibikoresho gupima abene gihugu bihari kubera abagwayi bari benshi haciye hongerezwa abaganga kugira ngo basahirize bajye abaganga basanzwe bari muri ari amavuriro yo mu burebwe ubuvuzi eka mbere n'umuvuriro mato mato yaba yabigenga canke aya leta hacye yaba kandi n'ingingo z'ukwegera bene gihugu kurusha kimwe bita mu gifaransa site avance kugira ngo bafunyiruze urugendo abene gihugu babasange hafi yaho baba babapime kandi bavure ikindi kwari uko imiti iboneka iyo miti rero yogera rwa mbere itangwa ku buntu kubera abafasha igihugu cy'u Burundi batanze uburyo irya miti rero yaratanzwe kugira ngo ntihagire abitwa na malaria
muntu mbere yo gutuza no kugabanya indwara ya malaria ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burafite iyindi migambi bushaka gushira mu ngiro muri yo harimo kubandanya guhimiriza abanyagihugu no gutanga imisegetera mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amashuri y'indaro hamwe n'amakambi
nuko tubananya duhimiriza abene gihugu kugira ngo bashobore by'ukuri kwitura amavuriro kandi mazi yuko ayo mavuriro ahari n'abanyene barafashe kugira ngo yubakwe ntihagire umuntu abona bijyamiso by'ingwara ya malaria ngo agume muhira canke aje kuri bamwe twita barumenye aca agenda yihuta ku ivuriro kugira ngo bamuvure bamupime basanze arwaye malaria baheze bamuhe imiti yarugize rwa mbere itangwa ku buntu. Cya kabiri ni uko dusaba bene gihugu by'ukuri gukurikiza zijya mpanuro zerekeye kwikingira malaria.
Indwara ya malaria nihitana abantu benshi mu Burundi. Ibitigiri by'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida zerekana ko ibice 30% by'abantu bapfa bahitanwa nayo. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bwemeza ko mu mwaka uza w'2017 buzosubira gutanga imisegetera irimo imiti yica imibu mu mihana yose yo mu gihugu cy'u Burundi. Ikigega mpuzamakungu Fond Mondial kikaba aricyo kizotanga ifashanyo y'iyo misegetera. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tubibutse kwimwumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda. Urutonde rw'ibiganiro byacu turubashikiriza iminsi yose kuri radio Inchuti ya Bose yumvikanira kuri FM 98.3 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri internet www.radioyacu.voa.com.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Ishiramwe rigiteka riharanira gato y'akazi na muntu mu Burundi rivuga ko kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka weze w'2015 gushika ku itariki ya 28 y'ukwezi k'umunani k'2016 abantu bashika ku 333 bapfuye abandi bakabura irengero ryabo ibyo byashikirijwe na Ancien Niko yagize umuyobozi wa rigiteka mu kiganiro muri isanga cyo kuri no muhingamo yaganire na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
hari haba aho ahandi no kabona abantu badumiye itumenye yo bagiye hakaba rero nabandi tutori biziga gashobora kumenya ngo uyu ninde tushira mu bitatu ubu rero muri abo batamenye biziga nabo bari mu babo badumiye nta wimenya gushika n'umunsi rero n'ibyo nuko biri ibi dutanga twebwe turafite icyemezo turafite abashyitse ku rubuga batubwira ati umuntu emeze nuko nacyo gituma munamu nubuga muziganye n'igiteke itanga mubidashoboye kuvuga ati yamenye ibyandiko uko nyene kandi kimwe tuvana mu mutwe turaba baraduha inkuru abari ku rubuga
Ancheri niko yagize hari umukenyezi by'umwihariko yego nubwo atari muri ibi biharuro byeje ubundi mu kwezi gushize wari umunyakigega wanyu trésorière de la ligue iteka madame Marie Claudette Kwizera muvuga ko yazimiye kuva ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 2015 na nubu nta gakuruke murabona
muri kumuraba ibizigeranye dusora turavuga ko naho wavuze ngo 2008 turaze guhera itariki mu fason Marie Claudette Kwizera yatuvuye mu dutari twari tukimunyotewe ni nuko mubona ko guhera iyo tariki afatwa gushika no vuga itariki 2008 z'ukwezi k'umunani ejo hamaze kunyuruzwa abandi bantu bashika arimo na wenyine abantu bashika 333 urwa kundi kundi turongera ku gitege cy'abanyuruzwa kugira ngo twibutse turabe abo bamakunga bone ingene no vuga ibyo bintu byo kunyuruza abantu bimeze mu gihugu hanyuma rero twe nta cyizere dufise ahubwo ni amwe nyene umuntu aguma agira umwizero udahera umuryango wiwe waravuye ku rupfu kuko byo byose yaba umubyeyi wiwe yaba umushinga nawe wiwe aba abana biwe umuryango wiwe yari arimwo novuga wahanye agati y'akazi na muntu iteka n'ayandi mashyirahamwe turi kumwihebura
radiyo
ni hamwe nyene hoba ibitangaza
kuri telefone dufite Celestin Jerome na baranyizigiye Celestin wiriwe
neza
akabazo kagufi
yego akabazo kagufi ndagomba kubanza guterera yego ndagomba kubanza kuvuga ko ibyo Ancheri ariko aravuga ari by'ukuri uko ni ukuri kutagabanije ibyo baba barakoze ahubwo nongera ko ikintu nibaza ko icyo cyegeranyo cyakozwe ko bishoboka igitugiro kikaba kirenga kuko twe turi hagati mu gihugu turabibona ego akabazo rero ndamubaza none ko amaze gukora ibyegeranyo bingana gutyo bizohorera hehe cyangwa bagaguma batangaza amatangazo gusa y'ibyegeranyo byamaze gukorwa bibi maze kononekara abanyuruzwa n'abishwe bizohorera nyine bazabashika kuki murakoze
ye urakoze Celestin Jerome nawe turi kumwe Jerome we wiriwe
niriwe
akabazo kagufi
nagomba kumubaza uretse gusohora izo programa gusa none niki kibaba bariko barakora kugira ngo bafashe nk'abo bantu baza baricwa turetse ibyo byo kuvuga gusa kuntu ze yo kubyegeranya ama nkongera nkateraje icyo mbona abo bica abandi je mbona n'abarundi kandi twese turi mu Burundi icyo nabasaba gusa nuko babihagarika kugira ngo umunyagihugu muto ari mu gihugu hagati yibereho mu mahoro atangwane n'inyo afise nuko murakoze
niko se Jero buretse gato kugenda iyo uvuga uti mukora iki kugira mufashe abo bicwa ubushaka kuvuga iki neza babafa iyo mfashanyo uvuga ni nk'iyihe
nagomba kuvuga igikorwa baba bariko barakora kugira ngo bafashe abo baba bariko baricwa kugira ngo bakwirikirane nk'abo babica ingene byo bimeze nk'ibintu byo gushingisha urubanza ibintu nyene nk'ibyo nyene
urakoze Jero
okay murakoze
na baranyizigiye turi kumwe baranyizigiye wiriwe
niriwe neza
akabazo kagufi
nagira mbaze umutumire mbega bariteguye kwegera bajya bashinga amateka bo muri EAC bakababwiza ukuri by'u Burundi bagafata ingingo kuvyo batohoje neza.
Ye, urakoze cyane.
Urakoze cyane.
Asheri we, Celestin Jerome na baranyizigiye rero, busibye ko kuri Jerome numva wari wabikomojeho kugira ngo abakora mabi bazakurikiranwe, ariko ubwo ngubwo ahari ntabwo yabyumvise cyangwa se ntabwo yanyuzwe. Hanyuma Celestin noti muzoguma mukora amatangazo gusa. Nuko hanyuma rero na baranyizigiye ati ese abanyamategeko abashinga amateka bayase mujya muganira mukababwira ibyo bintu byose.
Yakoze ntambwe ko bashimira bose uko novuga nabo nukwitanga kumva aba muntu akiri mu Burundi nzirene abarundi bamerewe abavukanye banje bene wacu ifuti n'abagenzi aho novuga takindi bakora atari kurondera umuntu ashobora gutangira inkuru umugabo bakemera kubaza ikibazo. Yerekana yuko nuvuga ko Burundi hariho hakiri abantu barinda bakemera kuvuga ukuri. Ngira rero ndamugunda bahumuriza ibivyegeranye dutangaza ati none bizohereraho nibizohereraho nico nagenda bahumuriza. Bizohereraho uno munsi president Nkurunziza arafite ubwo butegetsi arafite ico gipolisi arafite igisirikare mugabo muri ko muri ibindi byabaye mu bihugu hari abandi bamaze gushengeza bari bafite ingufu zusumba umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Mwatanga ingero kugira ngo abanyagihugu bagireho agatekerezo gatoya.
Sini barabe novuga muri Kenya aho yagize akaroro keza akitaba izari zabaye hanyuma agatsinda urubanza kubera ko yemeye akagira mugabo urumva Nkurunziza uno munsi agira ati jewe nkimaze kumva umuntu avuga ati nta biganiro nzobwira nagira mere murabe nuvuga abategetsi Burundi aho bageze aho uvuga ngo ntaguma abona yuko ari kibirengeye mugabo ntanze akaro kuri Kenya n'igihugu twegeranye ibindi kandi mugabo gifite ubutunzi bukomeye kurusha nuvuga u Burundi bwabafite icyo ko kwihagarara ko bakanka kwitaba intuze urubanza rero nagira nti mumaze kubona umukuru w'igihugu avuga ati singanira ngakiragire yavuye singanira ukame ngo haganira ugomba haganira n'uwagombye n'ubugume ngo ni kibi no agira menyesha barundi ko Burundi nta kigenge dufise arengeye ubutungane mpuzamakungu ama nagira namubwire ndabaremesha ibigeze dutanga ibigarukira ngaho gusa ni bituguma tuguma twegera dushira novuga abantu bashobora gutanga kugira gukoresha ingufu kugira ngo ibintu bigaruke. Novuga duhera nyine kuri abo bafasha Uburundi uko ni ufise icyo utanga n'iyo ufise n'icyo wogiwo usaba nawe ufise ingufu ni ufite icyo usaba tugira inzegano bitanga umugayo icyo navuze ni icyaha navuze yuko abadatabara bariko baratabazwa nabo bizobabera novuga icyabona ibyo tuzokwishimikiza. Novuga ko urwaho kama tuvuga siko kishugwa uko twasemereye kera novuga twasemereye ngira ngo no kwa kane nijya nyekana itaratangura aho twagira ati yamara imenyetso n'ibibi ibyo byose byerekana yuko ibikorera mu gihugu amakungu ntayifata uko abantu basemerera nubwo tukibaza ko badote bakikubita agashi bakagira. Nugira rero uyavuga ati none mufasha iki abahura n'izingorane. Icyo dufasha nuvuga ni kubuza kamo muri iteka nta mwo dukoresha nta nibyo twifuza gukoresha nta niki twe tugira tuti ibintu byose bitorere inzira nuvuga mu mitekano ntangira nicyo cyo gituma tumwa dusemera tuti nyabuna inyafrikene n'irabukuru yogira inyarutse ibiganiro abantu inyarutse ibiganiro twe tugira tuti novuga inzira y'amahoro ikiye mu biganiro ntiturindire inkuru uko arizo zikora nkagira rero tukikini nagira ndamwishyure nuko kuri aba bantu banyururizwa babo mu gihe batwituye tukabimenya turashyikiriza novuga umugwi mpuzamakungu turagira umwidondoro w'uwo muntu tugashyikiriza umugwi mpuzamakungu ukurikiranira hafi abantu banyuruzwa nabo bakingiye. Icyo nacyo nyine umuntu atwituye turagikora gushika ubu nicyo gushika ubu rero nibaza ko naho niho amahoro yagaruka
Hariho nizo manza bavuga dukorana n'abandi bwira dushingishe mugabo ninge n'amahora zogaruka ni ukora igiteka yanifasha hano uvuga abahura n'ingorane mugabo badafite uburyo bwo kugira kigicho kiko ko kizobandanye
hanyuma
ukuntu uvuga mu
ye baranyizigiye ati yase
ye baranyizigiye baranyizigiye yavuze ati none murakorana no uvuga n'abashinga amateka yo mu karere ba yase kugira ngo bazovye ibintu ko naivuze turakorana n'ifite koko uko ibintu ivyo ganye dutanga nibagira impungenge birabashikira ndetse mbere no abaje mu Burundi yabajya migwi amasonzi nyabiye migwi yose za mu Burundi aho tuba turira turondera tukayiha tukayirondeza nawe bavugana mu gihugu babazi zo nkuru uko igihuru si ndazandika ari aho ndiki siyo zibafite abagiduha aba bose no vuga bashikiye n'ibi byago turahare aho tuzaho bari hari aho tuzi bahungaho bari aba ari ngaho mu gihugu bigatuti nubonane n'uyu bonane mubona ibyamushikiye uwo n'umuntu yaciye ukuboko mugabo ntapfe uwo n'umuntu yaturijwe nasize mugabo ntapfe ibyo byose ni ukuvuga ko turakorana nabo baje kugira no vuga ankete barafise aho bacako bagira bati none ibi nibyo ibicemezo n'icyahe nibyo rero kuko nabo nyine ntibakorera kubihuha uko yabakorera kubihuha yakora kubihuha bararo nibyo tubabwiye bararaba kugira barabe ko ari byo babisesangura nubwo ntibagira impungenge abaza baba bafise ubushobozi bwo kumenya nyine barondera inkuru natwe dufite ukuntu tubashyikiriza inkuru kugira ngo barabe ko ari byo ko ari zo bazishyire mu byegeranyo byabo.
Liber wiriwe
wiriwe neza Thomas Kamili ndishuti yanjye wari waramebye ariko mu by'ukuri Anshere ni uko yagize ibyo ariko aravuga byose niremenhanya bariko barakora ibyo byegeranyo ntabwo bahuza nawo ni ntabwo bahuza n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu bafite icyo babizigamo bafite icyo babironderamo wumvise n'imvugo yiwe ariko avuga imvugo idahumuriza Abarundi na gatoya kandi idahumuriza twebwe abanyagihugu turi mu Burundi mu gihugu hagati hanyuma akonaga bavuganye ko Thomas Kamili yindi uwo mutumire mwatumiye mubwiye nyumva atekane ibyo yibaza n'ibizoshoboka ibyo bavuga ngo baganire ngo niyo migwi ya sinarere n'abandi ntibizokunda mu gihe atakomine nimwe tanara nimwe barafatije umuheto kuko bahisemo ingingo yo kurasa bahereye mu cibitoke barinjira barabasubiza inyuma ibyo ntibizokunda twebwe abanyagihugu twebwe abene gihugu turamutswe igihugu tuzobwiriza iyi leta twatoye ntizibe byemere niyabyemera naho twe tuzobyemera naho tuzoja mu ibara
yego Liber urakoze cyane
ntibizokunda kuko
Liber akabazo kawe kumvikanye Anshel aravuga ati murondera iki ko mudahumuriza Abarundi
ikibateye ubwoba n'icyaha mu Burundi wumvira igiradiyo izi bavuga humura cyangwa inzamba cyangwa bamwumvise baramuhana bababwira wumvira izi radiyo y'Uburundi iradiyo y'Uburundi nayo ivuga bya byiza bavuga ko novuga nanje gusa nivuga ukuri ko abo Barundi abo bose bavuga kiretse babyirengagiza kuri kurumva nka Liberi ko avuga ashobora kuba ari muri wa mugwi imbonerakure yishobora kuba yirengagiza mugabo nagira ndabamenyeshe ko ibi bitigeze dufise ni bitoyi cyane.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Cuti namwe bakunzi mwari muteza amatwi Ijwi rya Amerika ndabashimiye aha niho hagaruka ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikro mwari kumwe nanje Rosine Munezero washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi nawe nyene ndamushimiye mugire umugoro wa mwiza mwese.